Radio mumva ni radio ijwi ry'America. Radio ijwi ry'America yivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Nyiriweho nshuti mwese muduteze amatwi, ni Venuste Nshimimana basuhuza kandi bahikaze mu makuru yacu. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Petero Buyo yabahoje ayobora Burundi yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bw'Afurika muri Mali no mu karere ka Sahel. Impamvu kuba aherutse gukatirwa gufungwa burundu n'ubucamanza bw'u Burundi. Mu nkambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hateganyijwe amatora azaba kuwa mbere w'icyumweru gitaha y'abayobozi. Inkambi kwiyamamaza birakomeje, abazabatora bafite ibyo babasaba.
Turifuza ko boduhinduriye bakatuzana imiti ikwiriye abatuzotora, yaba dekambi, abadesite, abadevirage, yuko bazaba bitugira mu kutuvuganira bakaraba ko natwe amagara yacu ashobora kugenda neza mu gihe umuntu agwaye bakamufata nk'uko agwaye bakamuha imiti ikwiriye.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda, turabumva mu kanya. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Hano muri Amerika, ikigo GSA cya Leta gishinzwe ibikorwa rusange birimo abakozi, inyubako hamwe n'ibikoresho, cyavuze ko uwatoye kuba Perezida Joe Biden asa n'uwatsinze amatora. Perezida Donald Trump yari yarahakanye kwemera ko yatsinzwe amatora, yavuze cyo ku munsi wa mbere ko yategetse umugwi wiwe gufasha mu kiringo kigana ku ihererekanya ry'ubutegetsi, ariko yasubiye kuvuga ko akibandanya urugamba ubutungane. Iyi ngingo ivuga ko Leta ya Trump icitangura gufasha no kwemerera Biden gutangura no gukorana n'ibigo bya Leta ibikorwa byibanze byo guhererekanya ubutegetsi biteganijwe mu kwezi kwa mbere itariki ya 20. Umwe mu bategetsi yavuze ko umutegetsi yarongoye ikigo GSA, Emily Murphy, yafashe iyo ngingo inyuma y'aho twigoro Trump yarimwo two kuraba ko ibiharuro byamuhindukirira ko bimutaye kuwa amazi inyuma y'aho amareta yariko araburanamwo atariko aramworohereza mu gutsinda. Watowe kuba perezida wa Amerika Joe Biden azi yaratangwe kugena abategetsi bazokorana muri Leta, ategekanya kugena abandi bategetsi babiri bamenyereye ibyerekeye imigenderanire. Abo nabo ni Jack Sullivan na Linda Thomas Greenfield. Sullivan ategekanywa kuba umuhanuzi mu byerekeye umutekano w'igihugu, mu gihe Greenfield ategekanywa kuba ambasaderi wa Amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Bitekanijwe kandi ko Biden agena abazogira Leta yiwe batatu kuri uyu wa kabiri. Muri Afrika, wahoze ari umukuru w'umuhari w'abarwanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere yaraciriwe umunyororo wo guherayo ku byaha byo mu ntambara no gufata abakenyezi ku nguvu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryarashimye iyo ngingo. Sentare ya gisirikare muri Kongo yagirije Ntabo Ntaberi Sheka ibyaha by'ubwicanyi, gufata abakenyezi ku nguvu, kwinjiza abana bari munsi y'imyaka 15 mu gisirikare haraheze imyaka irenga 10. Ntabo Ntaberi Sheka yashinze umuhari Nduma Defense du Congo NDC mu funyafunyo ukorera mu ntara ya Kivu y'uburaruko, aho yavuze ko yariko aragwanya barobere b'abahutu b'abanyarwanda bo mu muhari FDLR. Uburusiya buvuga ko bwafunditse amasezerano na Sudani yo kubaka ikambi y'abasirikare bakorera mu mazi ku nkengera z'ibahari ritukura muri Sudani. Iyo kambi ishobora kuba ikambi ya mbere ya gisirikare y'Uburusiya ku mugabane wa Afrika. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko yategetse umushikiranganji wiwe wo kwivuna abansi gusinya ayo masezerano. Uburusiya bwumvikanye ayo masezerano na Leta ya Sudani mu 2017 ku ntwaro ya Omar al-Bashir. abasesenguzi mu migenderanire mpuzamakungu bavuga ko ayo masezerano ashobora kubangamira utwiguru twa Sudani ko kunagura imigenderanire na Leta Zunze za Amerika. Mu kwezi guheze Amerika yaremeye gukura Sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba, intambuka ishobora gutuma Sudani ihurumbirwa n'abanyamitahe no kuronswa ingurane n'ibanki nkuru y'isi yose. Abakozi 120 bo mu gisata cy'amagara y'abantu muri Algeria baramaze kwicwa n'umugera wa corona ku banyagihugu barenga 900 bamaze kwandura mu gihugu, nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muri icyo gihugu ejo ku munsi wa mbere. Algeria ni kimwe mu bihugu byasinzikaye cyane ku mugabane wa Afrika, aho abantu barenga 76 bamaze kwandura kuva hagaragaye umuntu wa mbere ku itariki ya 25 ukwezi kwa kabiri, hamwe n'abarenga 200 bamaze gufa. Ubwiye Leta Mfata Kibanza ya Mali yavuze ko yifuza gutangura kuganira n'imihari yose yitwaje ibirwanisho. Ubufaransa busanzwe bufise abasirikare barenga 500 muri icyo gihugu buvuga ko buteye kubiri n'ibiganiro n'abarwanyi b'abayisilamu bwagiriza ko bakora iterabwoba. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron aheruka kuvuga ko atakinda bakora iterabwoba bakwiye atari ukubarwanya. Abasesenguzi bamwe bavuga ko ibyashikirijwe na Macron bica intege ingendo yafashwe n'abategetsi bashasha ba Mali yo kuganira n'imihari y'intagondwa z'abayisilamu. Nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe muri Algeria, imihari yitwaje ibirwanisho yari yitezwe kwiyunga n'igisirikare cy'igihugu. Nyuma y'imyaka 5 ayo masezerano asinywe, nta ntambwe ziboneka zirashikwa ko mu kuyashyira mu ngiro.
Arakoze Aloyse Bigirimana tugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, naho ku rubuga rwa Facebook na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongeye kubasuhuza mbaha ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere ku Burundi. Inkuru imaze kumenyekana, Petero Buyoya wahoze ayobora icyo gihugu yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika muri Mali no mu karere ka Sahel. Impamvu kuba aherutse gukatirwa gufungwa burundu n'ubucamanza bw'u Burundi amaze guhamwa n'icyaha mu iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Inkuru irambuye Pierre Claver Niyonkuru.
Nibikira urukurukuru ahubwo inkuru ni yukuri. Uwahoze atwara Burundi Perezida Petero Buyoya yaratanze imihoho mu kibanza c'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel no mu gihugu ca Mali. Amakuru yo kwizera Ijwi rya Amerika ryaronse rihawe n'umwe mu bamwegereye yagize ati: ego nivyo, Perezida Buyoya yaratanze imihoho itariki indwi z'uku kwezi kw'11. Yaciye ashikiriza ikete ibiro bikuru bya Union Africaine. Inyuma y'iminsi 4 canke 5 ivyo biro bikuru vy'umuryango w'ubumwe bwa Afrika vyaciye bimuha inyishu ko vyemeye gutanga imihoho kwiwe. Ico bikoze ayo makuru yo kwizera avuga ko n'ubu akiri muri ico kibanza kuko atawundi aramusubirira. Yagize ati: nye n'icubahiro Buyoya n'ubu ntarasezera burundu kuko muri kino gihe hari amatora atandukanye mu nzego za Union Africaine. Ibiro bikuru vyamusabye ko yoba ararindiriye gato akora akazi kabayabaye, ico bita assurerez affaires courantes. Nawe yaravyemeye. Uwundi mukozi w'umunyacubahiro mw'ishami ry'ubumwe bwa Afrika yari yatangarije Ijwi rya Amerika ko Perezida Buyoya yatanze ikete ryo gutanga imihoho haraheze indwi imwe, gusa atubwira ko atibuka neza itarike. Perezida Petero Buyoya twamuhamagaye kuri telefone yiwe kugira ngo aduhe inkuru y'imvaho, ariko ntitwashoboye kumuronka. N'ubutumwa bwanditse twamurungikiye ntarabwishura. Icyo bikoze bamwe mu bashingwa manza biwe batubwiye ko inkuru ari ukuri gusa ko wenyene ubwiwe ari we azovyivugira mu minsi nza mu maradiyo n'ibinyamakuru. Amasoko yacu yatubwiye ko Perezida Buyoya yatwaye Uburundi mu biringo bibiri birimwo ikiringo mfata kibanza yoba yanse gushira mu ngorane bumwe bwa Afrika kubera Burundi buri mu bihugu bigize uwo muryango nabwo bukaba bumurondera bwaranasavye uwo muryango kumufata ukamurungikira ubutungane bw'ico gihugu. Ayo makuru yo kwizera kandi avuga ko Major Petero Buyoya yafashe igihugu ku nguvu ubwa mbere mu irikwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi 1987 yoba yafashe iyo ngingo yo gutanga imihoho afatiye ku rubanza rw'abagirizwa igandagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Melchior Ndadaye yagandaguwe mu mwaka w'igihumbi 1993. Mu rugo rubanza ubutungane bw'u Burundi buheruka kumucira umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose mu kwezi guheze kw'icumi co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe. Ico bikoze nk'uko vyemezwa n'umwe mu bacingwa manza biwe, urubanza ntirurahera. Perezida Buyoya yarunguruje co kimwe n'abandi basangiye dosiye kandi haracariho n'izindi nzego zo kungururizamwo mu gihugu harimo n'amasentare mpuzamakungu nk'uko abo bacingwa manza babivuga. Ikindi camutaye makenga nk'uko amakuru dufise avyemeza nuko yoba yanse ko yokwirukanwa nk'uko vyagendeye umusirikare wo kugwego rwo hejuru yahora mu bahanuzi bakuru b'ubumwe bwa Afrika aturuka mu gihugu ca Ethiopia yiyamirijwe n'igihugu ciwe kimwagiriza gushigikira abagwanya leta mu ntara ya Tigre muri uku kwezi nyene. Naho biruko ayo makuru avuga ko Musa Faki Mahamat atwara ubumwe bwa Afrika n'inzego z'uwo muryango uba baratangaye kubera iyo ngingo yo gutanga imihoho ya Perezida Buyoya kuko izo nzego zari zamwemereye ko zizomukingira. Gusa gutanga imihoho bamwe mu bamwunganira babona ko ari ngingo yizwe neza kandi gitondewe ico bise decision mûri. Amakuru ya mbere yavuga ko Perezida Buyoya yoba yaciye yihutira gusaba ubuhungiro mu gihugu c'u Bufaransa naco kikamusaba kubanza guhagarika ibikorwa vya politike. Yamara isoko ryacu yize ijana ku ijana ryatwemereye ko Buyoya ahubwo yamaze gusaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali kandi ko yamaze kuburonka ndetse ko n'umutekano wiwe ukingiwe bikwiye. Igihugu ca Mali na karere ka Sahel ni gice Petero Buyoya w'imyaka 71 amenyereye kuko yarahamaze imyaka 8 aha korera n'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afrika. Yaragize n'uruhara rukomeye mu biganiro byahuje leta n'abasirikare baheruka gutembagaza ubutegetsi muri icyo gihugu kugira ngo ubutegetsi busubire mu minwe y'abasivile. Major Petero Buyoya yahunze igihugu ciwe amaze kuja muri ico kibanza inyuma y'indiyane za politike zadutse mu mwaka w'2015 aho nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikindi kiringo abamugwanya bavuze ko gice kubiri nibwirizwa shingiro. Imbere yaho gato Buyoya n'ubutegetsi bw'u Burundi ntibarabana yingwe kuko mu mwaka w'2014 igihugu ciwe cemeye kumushigikira mu kurondera gutwara umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Organisation Internationale de la Francophonie. Ico gihe iradiyo y'Abafaransa RFI yamubajije ko yoteza imbere uwo muryango kandi yaratembagaje ubutegetsi kabiri agatwara muri ubwo buryo kuva mu mwaka w'1987 gushika muri 1993 akagaruka ku butegetsi mu mwaka w'1996 gushika mu mwaka w'2003 hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha. Major Petero Buyoya yishuye ati igikuru singe umuntu ashika ku butegetsi ahubwo n'icamarira abanyagihugu ari kuri ubwo butegetsi hame ninge naburekura. Jewe nafashe igihugu kabiri atamarasa sesetse, nsubiza ubutegetsi neza atamarasa sesetse, nemere vyavuye mu matora nongera nemere vyavuye mu masezerano ya Arusha ndakinjura mu mahoro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Busenza hateganyijwe mu cyumweru kimwe ku itariki ya 30 z'uku kwezi amatora y'abahagarariye impunzi yabifuza umwanya bakomeje kwiyamamaza abo bashakamo amajwi nabo bafite ibyo babasaba kubona ibyo kurya bihagije no kubona imiti ihagije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi.
Turifuza yuko bazatogwa ariko mu bazatogwa bose batugirira akamaro. Urabona uko gupokera tuzaze tupokera imbere y'igihe matareka 5 6 cyangwa itariki ya mbere tukaronkinge. Ariko muri iki gihe urabona nk'ubu mumwaka dupokeye amezi atandatu ayandi atandatu ntituzaho yagiye nk'ubu batubwiye ko tuzapokera kandi mu kwa 11 ariko ntabwo turabyizera kubera buri gihe bahora baduhenda mu bazatorwa bose twifuza yuko abe dekambi abe sekretari wiwe bazahagarira ku kibazo kimwe cyo gupokera abantu nibazasubire kandi kugira gute kuzapfa n'inzara azatuvugire mu byo gupokera no kubaho tubayeho nabi mu nkambi turahohoterwa rukumva abagore abadamu ntago bakijari ya rugurungu bagiye kurondera inkwi bagiye yo barafatwa rukumva abandi bagakubitwa
ico batumarira no kubaduserukira hanyuma bakatugezaho ibintu yabikenewe nkuko tubatumye imbere bakavuga mpana kujaho ngaho gusango no karabategetse ngo bagumaho ngo naje n'icyo bavuga kuko tubona ibintu ko biri ko bigenda atari sawa ku mpunzi kuberako turamara amezi atandatu tudahembwe tudapokeye inzara ikadufata wasangana tugiye inyuma y'ikambi kurondera uko tujya ukacu usangana bariko baraduhohotera aba bakongomani icyo twosaba rero ni icyo kinini ikindi nacyo ni uko aha hantu tubona nenga cya mutekano tubona neza uhari kuko inyuma y'ikambi turashobora kumva ibintu by'amasasu tukaca twumva rero ko umutima udahagaze neza kubera ayo masasu icyo twifuza ni uko bareba nk'uko batushyira nk'ahandi hari umutekano
icyo dushaka cyohinduka ni uko boze bakurikirana ibintu uko biri kubirakurikirana mu nkambi ni ukuvuga uri kuraraba nk'ibintu nk'ibyerekeranye n'ipokera usanga ari ibintu nenga amanama bakora aribo badashaka kuyakurikiza cyangwa badashaka kubyerekana nk'uko bariko nk'uko twabatuye tubizeye muri make urabona ko nk'uno munsi ugize umunsi ugira akabitwirwa ngaha urwaje gupokera kandi n'umuhindi ushyikiriwe byari byiza yuko rero abamwe bose bararikira ku munsi wabo gupokera ugeze bareke guta imirimo bakoze yindi ngo baze kwirwa bananiye kwira izuba icyo niyo tuba dushaka mu gihe twabatoye bakurikirane neza bareke kutwama batwiriza ku ntuzirenya ku mwanya ku zuba nk'iri ngo twaje gupokera nawe kwirwa kuri izuba nk'iri ubuvuzi nabwo misanzwe ntibwifashe neza kuko tuba tubikurikirana urashobora kugenda kuyivuza ugasanga yuko araguha parasitamoro bakayimanyaguramo ibice nka bitanu ukaraba iyo parasitamoro ikeneye kumarira urwaye malariya iyo parasitamoro ni iy'umuriro none uwo muriro wonyine awukuye wumva malariya wabayivuye
murifuza ko
turifuza ko baduhinduriye bakatuzana imiti ikwiriye aba tuzotora yaba dekambi abadesite abadevirage yuko boza babitubwiramo kutuvuganira bakaraba ko natwe amagara yacu ashobora kugenda neza mu gihe umuntu agwaye bakamufata nk'uko agwaye bakamuha imiti ikwiriye ntibaza mu buntu bw'inusu udashobora kuba bwamuvura
ni ukwifuza yuko wowe twokwishima tugatora ko yahagarara dina mu refuge ariko arahohotewe akahagarara refuge mba ari mu bindi bihe bitandukanye mba ninga mu nkambi agatera ku mu refuge ni gahonyango icyo simpago cyane icyo nyamba ejo uvuga ati baragutoye nicyo ugenda kuvuga ati bamwe natora ntibibuka oya wibuke wagutoye wari niba murafite kutuye ati emuga nafite ibanza furani oya unafite imba amajyana abiri nzira ndakuvugira unafite imba amajyana ndakuvugira amani bagutoye kugufunga kagira agakinyizo kajya ibyo ntibyitwa nifuza ko ibyo rero byose bihagarikira aho tutora tumutora amenyekana umubyeyi wacu kandi amenyekana umubyeyi ajya gukurikirana ngubwo barifije nyamara ikibazo tugushikiye aho gatifite ikibazo kimeze uko ndakwitaho kuri umubyeyi umwunganizi urubanza rw'abahise batatu mpindura ndandende
ikintu twifuza nko ku bijyanye n'inyigisho cyangwa indero abana basanzwe bahabwa ni uko bodusabira cyane yuko abana basanzwe biga bodufasha cyane bagashyiraho mu nyigisho bagashyiraho abana bakaza bariga ururimi rwacu rw'ikirundi kuko hariho abana bari kwiga batazi kwandika ugasanga yiga mu mwaka wa kane wa gatanu wa gatatu mu gatazi kwandika neza kubera ko atarurimi bariko biga mu masomo bari kwiga ikindi kintu tuko turasaba yuko bodufasha cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu ni ukuri bodufasha cyane aha centre de santé isanzwe iri mu nkambi nta miti ihagije ihari twasaba yuko bodufasha hakaboneka imiti ihagije abantu iyo bagiye kwivuza bakivuza bakaronka imiti ihagije bagataha bakize kandi cyane cyane hari n'umwanya bagenda kwivuza ugasanga ngo abaganga bari kuvuga ngo ntamungongo umwanya ngo bari ngo nta mwanya uhari ngo wo kuvuza abana ngo banze barindira amasabanza gere kandi umwana ugasanga umuntu cyangwa ukuze ari mu bihe bibi cyane rero twosaba yuko baze baratwitwarika cyane mu gihe umuntu agwaye aje arembye uko bameze kose bamwakire bataravye umwanya barimo nimbaro wakaruko cyangwa ibindi mugabo bamwitwararike cyane
Impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baganiriye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Mu Rwanda ishyaka Dalfa umurinzi amategeko ataremerera gukora urashimire kurwa ry'umuyoboke waryo Gaston Munyabugingo warumaze amezi 5 afunzwe agifatwa inzego z'umutekano zari zatangaje ko yafashwe yoherejwe n'umuyobozi w'ishyaka Dalfa umurinzi yari we Madame Victoire Ingabire mu mitwe y'iterabwoba irwanya ubutegetsi bwo mu Rwanda ikigali ni inkuru ya Eric Bagiru busa
Hagati mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo ijwi rya Amerika twabagejejeho inkuru y'isakwa ry'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda abo ni Madame Victoire Ingabire umuhozo ukurishya Gadarufa umurinzi ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda na Maître Bernard Ntaganda washinze pesi imbera kuri kugeza uburyo acitsemo ibice intandaro y'iryo saka yabaye amakuru bwana Gaston Munyabugingo wakoreraga ministeri y'uburezi yari yahaye inzego z'umutekano nyuma yo kumuta muri yombi nk'uko byatangajwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Rwatangaje ko bwana Munyabugingo yafashwe agerageza kwambuka imipaka ngo agiye kwifatanya n'imitwe y'iterabwoba birwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Icyo gihe mu biganiro byacu mwumvise ko mu ngo zabo banyapolitiki inzego z'umutekano zahatwaye ibintu byinshi byiganjemo inyandiko zari ziriho cyane amatwara y'amashyaka yabo isaka Maître Ntaganda yise ko rigamije kubatera ubwoba.
Ndagira ngo mbire abanyarwanda badukurikira ko ibyabaye atari isaka ahubwo n'iterabwoba tumenyereye igishyaka rya FPE. Babanje kumena urugo urira rupangu bafungura ku ngufu baci ingufu uri ku rugi rwo ku marembo sinzi rero ibyo ngibyo munyabyita ko ari isakwa
kuva mu cyumweru gishize ijwi rya Amerika yamenye amakuru ko bwana Gaston Munyabugingo nyuma y'amezi 5 afunzwe yarekuwe twamenye ko yafunguwe ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka gusa tugeriwe mu rugo indera mu karere ka Gasabo cyaba icyo yafungiwe aho yafungiwe nuko yiyumva nyuma yo kuva mu nzu z'imbohe yirinze kugira icyo dutangariza umwitegereje arakomeye aravuga amacyubunda agacishamo agakinisha abana biboneka ko bari bakumburanye tuganira na Madame Victoire Ingabire uyobora ishyaka Darufa umurinzi yadutangarije ko iyi nkuru ari twayumvanye bwa mbere kuko inzego ntacyo ziratangaza mu gihe zifunga Munyabugingo zari zatangaje mu binyamakuru ko yaziraguye umunyapolitiki avuga ko kuba yari kuwari inkuru nziza ariko inatanga ubundi butumwa ku by'Ingabire yakunze gushinjwa
Gaston n'umuryango w'inshuti we n'umudamu n'abantu b'inshuti bakiri bato bagifite abana batoya nishimiye rero ko bamufunguye njye n'ikimenyetso kigaragaza nyine ko ibyavugwaga atari byo namye mvuga ko nta gahunda nta mitwe y'iterabwoba nkorana nayo nta muntu njya nohereza mitwe y'iterabwoba noneho gufata umuntu ukorera leta ndetse no mu ishyaka rya FPR bakavuga ngo Ingabire amwije mitwe y'iterabwoba ubwabyo tekereza ko n'ababikora n'abivuga babisebya banasebya n'izo nzego zose ariko ni byiza ko basize mu gaciro bagasanga ibyo bintu byose nta shingiro bifite ukabamureka
hari hagiye gushira icyumweru abavugizi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'ubushinjacyaha tubashaka baranze kugira icyo batangaza kuri iki kibazo mu kiganiro urwego rw'ubutabera rwagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere twabajije abategeka izo nzego ibyifungwa ritubahirije amategeko maze uhereye kuri Bwana Mabre havuga yaremye umushinjacyaha mukuru avuga ko iyo bigeze ku mahame y'ifunga n'ifungura ritubahirije amategeko bitwararika avuga ko bagiye kubikurikirana byaba byarabayeho wabikoza akakurikiranwa n'amategeko.
Kuri ya kese wavuze ngira ngo abantu babikurikirana bakareba wenda baza kubisobanura ariko ntabwo mpamya ko niba byaranabayeho haba hararenze iyo minsi 90 kuko niba hari ibintu twitaho n'icyo ngicyo iyo hagize n'uwabikora nabyo twamukurikirana mu mategeko.
Naho Koloneli Jano Ruhungu utegeka urwego rw'ubugenzacyaha RIB akavuga ko Bwana Munyabugingo yabegera agatanga ikirego avuga ko amahame y'umwuga atamwemerera gusobanura mu ruhame imiterere y'iki kibazo.
Kese yabaye uwo wabikorewe yatwegera agatanga ikirego uretse ko iyo umuntu afunzwe bitemewe n'amategeko urukiko rutegeka umufunze niba ari umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha kuzana umuntu urukiko rukamufungura rukarwafatira n'ibyemezo wamufunze bitemewe n'amategeko.
Mu rwego rw'amategeko ku byaha bisanzwe mu manza z'inshinja byaha urwego RIBU ntirwemereye kurenza iminsi 5 rugifite dosiye n'umufungwa cyo kimwe n'ubushinjacyaha buba bugomba kumushyikiriza inkiko aho babona ari ngombwa nk'uko twabisobanuriye n'umunyamategeko utashimye kumvikana mu myirondoro ye. Uyu munyamategeko yavuze ko ku byaha by'iterabwoba hazaho umwihariko ariko nabwo bafungwa ntibarenza amezi 3 bataragezwa mu nkiko.
Uko byagenda kose ariko icyo gihe ntigishobora kurenga iminsi 90.
Birenze iminsi 90 bishobora gufatwa nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko.
Nibyo rwose iyo itegeko rigena igihe ntarengwa cyo kuba igikorwa cyakozwe iyo kirenze igikorwa kirenze kiba kinyuranyije n'amategeko ndetse umuntu urengeje iyo minsi kandi atararegeye urukiko kugira ngo hasabwe icyemezo cy'umucamanza kimufunga by'agateganyo icyo gihe cyaba kimeze nk'ifungwa rinyuranyije n'amategeko.
Hari amakuru avuga ko Bwana Munyabugingo mbere yo gufungwa ngo umuryango we wagenderanaga na Victoire Ingabire kuri Ingabire ngo irekurwa rye rirumvikanisha kuvuganye nawe wese atakwiswe umwanzi w'igihugu.
Aba nize rero ko iryo rikorwa rya Gaston riba n'ikimenyetso gikomeye cyo kwerekana ko kunyegera ntabwo ari icyaha kuko Ingabire ndi umunyarwandakazi uri mu Rwanda ugomba gusabana n'abanyarwanda bose kandi nkunda gusabana n'abantu bose no kuba bamurekuye ubwabyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ibyo byose byavugwaga ntabihari.
Uretse aba bategetsi bireba kuba bahakana ko bamufunze binyuranije n'amategeko nta n'umwe wasobanuye niba ibyo bari bamukurikiranyeho byararangiye. Kugeza ubu ntituramenya niba Munyabugingo azasubizwa mu kazi yakoraga cyangwa se niba ashobora kuzahindurirwa imirimo nyuma yo gufungurwa atagejejwe mu nkiko. Mu Rwanda mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana abafatwa bagafungwa binyuranije n'amategeko n'ingingo imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu yakunze gutunga agatoki ariko abategetsi b'u Rwanda bo bakabyamaganira kure bavuga ko n'ubusanzwe iyo nta kiza yavuga ku Rwanda. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Uyu ni umwanya w'ibyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki ya 24 Ugushyingo umwaka w'1985 abasirikare b'abakomando b'abanyamisiri bagabye igitero ku byihebe byari byayobeje indege ya Egypter igwa ku kibuga kiri hafi y'umujyi wa Valletta umurwa mukuru w'ibirwa bya Malta. Iyo ndege yayobejwe hashize gusa iminota 10 igeze mu kirere ihagurutse Atene mu murwa mukuru w'Ubugereki. Abayoboje iyo ndege bavugaga ko bari mu mutwe witwa Egypt Revolution. Aho kugirwa cya Malta indege yahamaje amasaha 24 abategetsi bagerageje kugirana imishyikirano n'abayiyobeje bashaka ko abafashweho ingwate barekurwa. Indege ikiraho ku kibuga gihebe byasohoye abantu 5 abanyamerika 2 n'abanyayisirayeli 3 birabarasa ariko 3 muri bo nubwo bari bakomeretse bikomeye barakize. Mbere yaho hari abagore b'abanyamisiri n'Abanyafilipine nabo bari barekuwe ndetse n'abakobwa 2 bafasha abagenzi mu ndege. Mu gitero cyagabwe n'abakomandi b'Abanyamisiri hapfuyemo abantu 58 kuri 88 bari mu ndege muri bo harimo abana benshi ndetse n'abandi 6 b'ibyihebe barishwe. Abakomando bashyizwe mu majwi kubera ubwinshi bw'abantu bapfuye bagahirwa kuba baragabye igitero batiteguye neza kubera ko abagenzi benshi bapfuye ntibishwe n'ibyihebe ahubwo bishwe n'ibisasu biturika byakoreshejwe n'abakomando b'Abanyamisiri. Umwe mu byihebe witwa Omar Rezak ukomoka muri Palestina yararokotse yagejejwe imbere y'ubucamanza ku kirwa cya Malta akatirwa gufungwa imyaka 25 ariko afungurwa nyuma y'imyaka 7 yahise yose ajya muri Nigeria aho yafatiwe yoherezwa kuburanishwa muri leta zunze ubumwe za Amerika mu mwaka w'1996 yakatiwe gufungwa burundu kubera icyaha cyo kuyobya indege mu kirere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Inshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu. Mbibutse ingingo nkuru y'aya makuru. Petero Buyoya wahoze ayobora Burundi yeguye ku mirimo ye nk'intumwa idasanzwe y'ubumwe bwa Afurika muri Mali no mu karere ka Sahel. Impamvu kuba yaraherutse gukatirwa gufungwa burundu n'ubucamanza bw'u Burundi. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dushimire Mukubele ya Baro wadufashije kwegeranya aya makuru. Ukuri mikro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana, mukomeze kugira umunsi mwiza.